ivyumvira hamwe niya nyamukuru twasanga dikwazo bijanye imbega Burundi ko bwagomba gutera imbere, ko twagiye ku bibazo cyane cyane bijanye n'ukuntu ubutunzi bumeze bw'u Burundi, ibibazo bijanye na todoshanje, amasezerano ajyanye no gucukura ubutare i Burundi bwasigusiya n'ibindi bihugu akamaro bufasha igihugu. Twaravuganye ku bijyanye n'ukuntu umwimbu uburimyi bw'Uburundi bwotera imbere bukongerekana, twaravuganye ukuntu mbega byogenda gutyo kugira ngo uburimyi ibyimbuga byavuye mu burimyi ngaha Burundi bushore hanze byogenda gute. Twaravuganye cyane rwose ukuntu novuga izo infrastructure igihugu cy'u Burundi gikeneye kugira ngo kibe kigitere imbere, bihamagarira abanyamahanga bagana imitahe. Ibyo byose tuje kubivuga na byose baraterere ibyumvira umwe wese bivanye n'igihugu asanzwe arimo shanke n'ibyo yabonye akavuga ati agahazwe naka i Burundi aho tugeze na agahazwe naka kugira ngo igihugu gitere imbere. Aha niho Singapore yaciye, aha niho Taiwan yaciye, aha niho Ile Maurice yaciye, aha niho Kenya yaciye, byagenze ukunuku ibyogenda ukunuku. Turavuga no ku bijyanye n'ukuntu ibintu bijyanye na ekonomi nimerike, ukuntu ibijyanye ni za fibre optique n'ibindi twarose twobijyaza umusaruro cyane rwose ngaha iwacu i Burundi. Turavuga n'ibijyanye n'inyigisho z'ukuntu zohabwa akanovera ngaha i Burundi, aho incabwenge zacu zisanzwe zisanzwe Abarundi bari muri za Amerika batubwiye ukuntu iwabo ukuntu Amerika ukuntu yateye imbere, abandi baratubwira ukuntu ibindi bihugu kujyanye n'ubukungu n'amafaranga yabo bayafashe neza, bagiye barava mu bibazo bivuze twaciyemo kandi tutari aba mbere. Ibyo byose byagiye bidufasha, nibaza yuko icyegeranyo biza gusohoka tutoheza tukaraba ukuntu umwe wese mu gisata asanzwe atumbereye ko ukuntu yobishyira mu ngiro. Hanyuma rero twanavuganye n'ibintu ati mbega kuko ikontenere yoza ngaha iwacu i Burundi itosubira inyuma yuzuye ibintu bivuye byakorewe hanze, itosubira inyuma yuzuye ibyakorewe i Burundi. Ibyo byose bagerageje guterera ukuntu ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinduro bwo kuyifata, ukuntu ubundi ubushikiranganji bwose bwogenda, ibihura byose kugira ngo bibe n'uburyo byosaba, n'uko basabye ko leta yoja cyane rwose gusaba amadeni mugaye igasaba amadeni azoshobora gufasha urwaruka ruzoza mu myaka izoza, amadeni ajya mu bintu bizokora kugira ngo bishyure.
Ni uwuhe mwanzuro nyamukuru muzaheraho kugira ngo mushyire mu bikorwa umugambi perezida wa repubulika yifuje wo kuba Uburundi bwabaye igihugu cyateye imbere mu mwaka 2040?
Kinini ikintu bagiye bavuga cyane rwose hariho ibintu bijyanye no guhindura ingendo byashanze madomantaye tugira ngo Abarundi nyine mu batangure kwiyemera, amugira kabiri bavuze ku bijyanye na bone guverineur kugira ngo Abarundi bose buri kariyumvira wese icyo yumvira inyungu z'igihugu zaba arizo zijya imbere gusuma inyungu ziwe. Hanyuma bavuze ikintu cyane cyane kijyanye na cohesion sociale, ko naho twogira gute Abarundi batiyumvanamo kino gihugu baciyumvemo ko ari icyabo kandi kari kumwe iby'amoko babirengere, iby'ibitsina babirengere, ariko baraba inyungu y'igihugu umwe wese muco ashoboye ashobore kugira ngo akore. Hanyuma ikindi nacyo twashyiga imbere bavuze yuko ibijyanye n'amantu uzeye n'ibijyanye n'abamimbere tukabyiga neza, kuko nabyo bishobora kujyamo amafaranga ashobora gufasha kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Ikindi nacyo cyabaye cy'uko twakorana neza n'aba basanze bafasha u Burundi kugira ngo imigambi imigendane ishobora kuba yaratose kare ubwa mbere ishobore kugenda neza, ariko nabo nyine badana amafaranga mu bintu bishobora kugira ngo biteze imbere umwenegihugu muto muto.
Umushinga ntahe Francois Nibizi, umuhanuzi mukuru wa perezida wa repubulika ushinzwe ibiro bishinzwe ibibazo by'ubukungu no gutegura imigambi y'iterambere ry'u Burundi, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane rwose nyakubahwa kubona nanjye mwashoboye kumpa akakanya tukaganira. Murakoze.